Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano i Washington DC muzindukanye na Joy Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Tuyahera ko yagezwe hirya nino ku isi twateguriwe twatugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane ndamutse nabaduteze amatwi muraka kanya tuyahera mu yavugwa muri Afrika. Perezida wa Benin Patrice Talon asa n'uhabwa amahirwe gusubira gutorwa amatora yabaye ejo ku munsi w'Imana mu gihe abamunegura bamwagiriza ko ayo matora yatunganijwe hashyizwe ku ruhande batavuga rumwe nawe. Perezida Talon yatanguye gutorwa mu 2016 ahanganye n'abanyepolitike babiri batazwi ku rubuga rwa politike mu gihe abakomeye batavuga rumwe nawe bahisemwo kuyavamwo. Bene ubwa mbere yashimwe nk'akarorero kuri demokarasi mu karere iherereyemwo karangwamwo imidugararo, ariko benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi barahunze, abandi ntibemerewe na komisiyo y'amatora canke banakurikiranwa n'ubutungane. Ibiharuro vya nyuma byitezwe kuri uyu wa mbere canke ku munsi wa kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ibigo bitatu vy'amashyirahamwe mpuzamakungu y'abagira neza vyatewe mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Nta muhari wemeye ko ari uwo wagavye ivyo bitero mu gisagara ca Damasak mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu, ariko hakekwa muhari w'intagondwa z'abayisilamu ziyonkoye kuri Boko Haram witwa Iswap. Uwo muhari wamugabisha abanyenigeria ko bazoterwa igihe cyose bazokorohereza abashyirahamwe y'abagira neza akorera mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Rimwe muri ayo mashyirahamwe ryamuka muri Norvege kandi rifasha impunzi ryavuze ko imiduga yaryo ikoreshwa mu guha imfashanyo abasivile yasambuwe muri icyo gitero. Abategetsi bo mu nzego z'ibanze bavuze ko abarwanyi basahuye imiti mu ivuriro ryo muri icyo gisagara cya Damasak bongera biba imodokari ya Rusehabaniha, ariko barateshejwe bagira baturire iryo vuriro. Abantu bane baratowe bafuye ejo ku munsi w'Imana mu bwato bwari butwaye abimukira 23 hafi y'izinga Canary ryo muri Espagne. Abategetsi bavuze ko abantu 10 muri bo barokotse barembye cyane. Abantu bashika kuri 20 baramaze gupfa muri ayo mayira ajya mu Burayi kuva mu ntango z'uyu mwaka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu, umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika yarifatiye mu gahanga Ubushinwa ejo ku munsi w'Imana abwagiriza kuba bwarikweze mu gushyira ahagaragara ikiza cya corona. Haraheze umwaka urenga. Anthony Blinken yabwiye televiziyo NBC ya muri Amerika ko ibi byatumye uwo mugera urandagata ku isi yose. Umushikiranganji Blinken avuga ko yiyumvira ko Ubushinwa bwabimenye hakiri kare kandi butakoze icyo bwari bukwiye gukora mu kutorohereza abahinga mpuzamakungu bakinjira muri icyo gihugu no guhanahana amakuru ndetse no gushyira ibintu ku mugaragaro. Gushika ubu Ubushinwa ntacyo buravuga kuri ibyo byavuzwe n'uwo mushikiranganji Blinken. Blinken asaba ko amatohoza yimbitse ku mamuko y'uwo mugera mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa kugira hakingwe ko byongera kuba muri kazoza. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika wo kwivuna abansi Lloyd Austin yashitse muri Israel ejo ku munsi wa mbere ahashitse ubwa mbere mu rugendo rw'iminsi ibiri muri icyo gihugu cyo mu buseruko bwo hagati. Agishika yavuze ko yiteze kuganira n'abagenzi bo muri Israel ku bibazo by'umutekano mu karere. Austin ni umutegetsi wa mbere wo ku rwego rwo hejuru wo muri leta ya Perezida Joe Biden agendeye Israel kuva leta ya Biden itangaje ko igiye kongera kuganira ku biganiro bigamije kurokora amasezerano ya nukleere na Irani yo mu 2015.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza yose nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacuve wa akaburungu com mukanya n'ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho mu gihugu cy'u Rwanda abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 bavuga ko kwibuka ababo muri bino bihe bya covid ya 19 bitariko biraborohera
kundi tukajyana tujya nk'ahantu tukajyana n'abandi bakadufata mu ngongo ariko ubu ntabwo bishoboka
mba ngiye nyine nta wundi muntu ndencike kurira urarira uri mu nzu wenyine nta wundi muntu muri hamwe ngira hari n'igihe wema no kubiteka bikananira nkavuga undicara ku isahane nicare ngende ngenyine.
Aba ni bamwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda hakurya Rwanda mu Burundi naho amashyirahamwe yigenga agera kuri 20 asaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose abagirizwa yicwa rya Ernest Manirumva bagahanwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko uyu yaharanira agateka kazi na muntu yazize dosiye y'ubusuma bw'ibirwanisho ariko aratohoza ko aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanyisase mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Reka makuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda aho kwibuka abazize genocide yakorewe abatutsi bibandanya bamwe mu bacikacumu bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bitoroshe kwibuka muri bino bihe bya covid ya 19 abahinga nabo nyene barimanga ko ihungabana ryiyongereye cyane muri ibi bihe ukwibuka bitabera mu ruhame. Inkuru tubaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Inzego z'ubuzima mu Rwanda zitangaza ko ingamba zo gukumira covid 19 zabaye intandaro yo kongera ubwiyongere bw'agahinda gakabije mu bacitse ku icumu kuko batabasha kwisanzura ngo bibuke aba RBC ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gisobanura ko muri ibi bihe byo kwibuka inzego z'ubuzima zivuga ko zateguye kuba zafasha uwari we wese wagaragaza ibimenyetso by'ihungabana. Abashinzwe imitekerereze ya muntu bemeza ko muri ibi bihe isi n'u Rwanda byugarijwe na covid 19 ihungabana ku bacitse ku icumu ryiyongereye cyane. Gane Manuel mfite imfura mu muhanga mu bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe yabwira dijwi rya Amerika uko bihagaze muri iki gihe.
Icyo twasangaga kubera yuko badashobora kujya ahandi bashobora guhurira ugasanga we yumva asa n'uwashyizwe ahantu mu kato bariye abantu bacu cyane cyane bakuze ibintu byo kuvuga ngo arumva kuri radio ngo arareba kuri televiziyo hari n'abatabazifite abashaka kuhagera kabona hawe bashyinguye akabona ko bashyizeho indabo akabibuka yarangiza kandi akumva n'ubuhamya n'amagambo ahumuriza. Iyo rero ibyo bitabayeho usanga hajya mu bwigunge ari nabyo biza gukurura by'iyi ndwara y'agahinda gakabije birimo rwose kugenda ubona agahinda gakabije kiyongera.
Mu ngero nke bwana mfite imfura yahaye ijwi rya Amerika zigaragaza ko abafite intege nke batangiye guhura n'ingaruka z'ubwigunge.
Tugiye twaturi mu gihe cyaguma mu rugo noneho hari umuntu umwe wavuye mu rugo mu masaha genda gucya afata umuhanda yijyana ubwe ku rwibutso ahageze urumva yari ari muri crise umuntu wacunga urwibutso abari we ushobora kutumenyesha tuganira we yavugaga yuko yumvaga agomba kujya kugera ku rwibutso aho abe bashyinguye.
Ubuhamya ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu bagore bacitse ku icumu bushimangira ko ibihe byo kwibukira mu rugo kubera icyorezo cya covid 19 bitaboroheye.
Ikibazo tugira n'ubu papa wanjye yarapfuye ntago tuzi ahantu yagiye bamukuye mu rugo bamujyana na musaza wanjye bagiye babacitse iby'amaguru hariya Kimisagara noneho ubwo ahantu babajugunye ntawe ukazi twajya kwibuka tukajya kuri Nyabarongo tugashyiramo indabo noneho agahinda kakatwica uyu munsi ko biraremereye cyane ubundi twajyaga tujya nk'ahantu tukajyana n'abandi bakadufata mu ngongo ariko ubu ntabwo bishoboka no kwicara umuntu agasenga.
Mugenzi we wacitse ku icumu ariko akaba atagira abana, we yemeza ko kuba wenyine mu nzu ari ikibazo kitamworoheye, cyane cyane muri aya mezi yo kwibuka.
Njyewe rero muri iki gihe birangoye, mba ngenyine nta wundi muntu ndi ncike, nta wundi muntu mfite undi hafi, nta bushobozi bwo kujyayo kubera iki gihe cya Covid, nta ugerayo. Niko gahinda umuntu aba afite ngo agere no ku rwibutso rw'Inyamata apfe kureba abeho bari ashyireho na karaba arire atashye. Ariko ubu umuntu kurira urarira uri mu nzu wenyine nta wundi muntu muri hamwe, na Covid yaradusonze, wabona ukuntu uri no mu nzu. Njye hari n'igihe wemewe no kubiteka bikananira nkavuga undicara ku isahani nicare ndye ndi njyenyine, nkumva nabyo nibaza ariko umuntu arabyakira.
Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka w'2018 bwerekanye ko mu Rwanda bagera kuri 20% bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe, bivuze ko umuntu umwe muri batanu aba afite icyo cyorezo. Ku kibazo cy'ihungabana, ubwo bushakashatsi bugaragaza ko imibare yerekana ko Abanyarwanda bagana 3.6% bafite ihungabana, ariko iyo bigeze ku barokotse Jenoside iyo mibare yikubye inshuro zirenga 7 kuko bagera kuri 27%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakenuye mu gihugu cy'u Burundi amashami yigenga hafi 22 ku masonga nkitangura mu ndwi iheze, yarandikiye President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amusaba kugira ico akoze kugira ngo abakekwa kugandagura Ernest Manirumva babihanirwe. Uwo yaricegera c'utwara ishirahamwe rigwanya ibiturire Olicom kwa gatanu yakwije imyaka 12 yishwe. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko yazize dosiye y'ubusuma bw'ibirwanisho ariko aratohoza ko Idonido na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kubwo amashyirahamwe yigenga ni 18 akorera mu Burundi na mpuzamakungu, yicwa rya Ernest Manirumva yahoze aricegeye acutwara ishami Olicom rirwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta mu mwaka w'2009 ryari rigamije kumubuza amatohoza yari kwarakora. Mu rwandiko ayo mashyirahamwe yashize ahabona abayarongoye bemeza ko uwo bita ko ari inzira karengane yaragejeje kure amatohoza yerekeye ubunyonyezi mu igurwa ry'ibigwanisho ryari kuri yakogwa mu gipolisi mu mpisho. Inyuma y'imyaka 12 ayo mashyirahamwe yigenga ninani zayo zisaba umukuru w'igihugu w'u Burundi gutegeka ubutungane bugakura mu nzira iyo dosiye. Gabriel Ufitiri atwara iryo shirame Olicom.
Isi yose amashirahamwe yigenga eka n'abandi twese twaragerageje kugira ngo turabe ko tworonka ukuri ubutungane kuri Ernest Manirumva, ariko kugeza n'uno munsi tubona urubanza ahubwo rwaciye ruhagarara. Arico gituma amashirahamwe atari make yifuje kwitura nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo wewe ari umucamanza mukuru abwire ubushikiranganji bw'ubutungane cyane cyane sentare ntahinyuzwa dosiye irimwo twayishizemwo mu mwaka w'2013 imyaka 8 irarenganye ugo rubanza ntirurigera ruva aho ruri.
Amatoza ya mbere yakozwe n'igipolisi cy'u Burundi yerekanye ko ibiro vya Manirumva vyabomowe mu ijoro ry'itari ku 8 buca habaye itariki 9 ukwezi kwa 4 umwaka w'2009. Amadosiye atari make aribwa no mu nziwe vyabonetse ko hatwawe impapuro z'amadosiye atari make nk'uko biri muri raporo y'igipolisi cya Amerika karuhariwe mu gukora amatoza FBI cyari cahamagawe na ONU hamwe no Burundi gufasha mu matohoza. Ni dosi yavugishije benshi haba mu gihugu no mu makungu. Haranatangujwe mbere n'isekeza ryo kurondera uko kuri giswe campagne justice pour Ernest Manirumva, ari naryo aya mashirahamwe yigenga yanditse urwandiko ahurikiyemo. Abatari bake barafashwe barafungwa muri iyo dosiye, ariko ayo mashirahamwe abona ko abafashwe ari nk'urwitwazo kuko aba batumye batigeze bakomwa. Raporo y'amatohoza yakozwe n'igipolisi cya Amerika karuhariwe mu gukora amatohoza FBI yerekanye ko ubu bwicanyi bwakozwe n'abantu batumwe na bamwe mu nzego za leta harimo intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare. Iyo raporo mbere yaradondaguye n'amazina icyo bikoze ayo mashirahamwe atangazwa n'ingene abavuzwe batigeze bashengezwa mu butungane.
Rero tukaca tugira makenga kuko tutabona yivyo bintu biriko biraja kubona dosiye nkiyo yatumye namakunga agira amatohoza muri buka ca icegeranyo ca gipolisi ca Amerika ijojwe amatohoza muri buka icegeranyo c'umugu wa gatatu ivyo bavuze none umunsi rero turacharindira ubutungane naho tubona ko bitoroshe twebwe mugabo ntizuzokwigira duhagarika n'umunsi numwe barakoze ibintu byose ngo batuzibize mugari tuzofata ubiretse kuko Ernest yayikorera igihugu yakora ivyo igihugu ntiyakora ivyiwe nico gituma twifuza ko tumenya abateguye gorupfu imvo yatumye bamwica n'ababishize mu ngiro.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya kugwo rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu waba gwamushikiriye maze tubaza umuvugizi wiwe yamara umufasoni Eveline Butoyi ntacho yashimye kutwishura. Twabajije kandi umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye ko ari cyo leta ivuga kuri iyo dosiye ya Ernest Manirumva naho amatohoza yobageze. Prosper Ntagwamiye yatwishuye amajambo make ati ntacho tubivuga ko ayo mashirahamwe agereranya ubwo bwicanyi n'ubwakorewe Floribe Chebeya Bayizire umukongomani yahananiye agateka kazi na muntu yishwe mu mwaka w'2010 umwaka umwe gusa inyuma ya Ernest Manirumva ndetse bakamwita Chebeya wo mu Burundi kuko nawe yishwe kubera amatohoza ariko arakora nk'uko ubutungane bwo muri Congo buvyemeza. Pierre Clavin Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Bakunzi baradijwe ijya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira.
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru ya sport naho tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi ahimirwi ya Dynamo na Kern ariyo izokina inkino za nyuma za play-off inyuma yo gutahukana intsinzi mu rukino rugira gatatu rw'igice cya kabiri gishira ica nyuma mu mpira w'amaguru mu ihiganwa ry'u Burundi umurwi Flambeau de l'Est watakaje ikibanza ca mbere nyuma yo gutsindwa na Atletico Academy ku ndwi igira ya 25. Ibindi na Zwacu Desire Hatungimana umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika akurikiranira hagufi ivya sport.
Urukino rwahuza igitega umugwa musonga ati aho wari uramutse wakira Egre no ari Makamba kuri no w'Imana nigo wari urindiriwe n'abantu benshi kuri ndwi igira 25 kuri 30 zitekanijwe. Ugo rukino rwatabukanywe na musonga ati mu minota ya nyuma y'urukino kugitsindo kimwe kubusa. Umumenyereza wa musonga ati Jean Dodu Rukundo yaranezerejwe cyane n'ayo manota 3 ariko akabamenyesha ko kuvuga ko bazotwara igikombe hakiri kare naho asigaye inkino zitanu.
Ni intsinzi tugumije muri course pour la première place yo kuvuga tuza kwegariza kwa ariko bya kwa bitufanya muri course gatoyi iri ni victoire ikomeye kuri twa gaciro karenze kumurasho kwibaza ekipe zo turakina ne ekipe tusana bari muri zone imwe tusana bagomba kunganya ingufu kandi bamwe akona bo bari match bari bashize mu ngufu nyinshi bwana kwa ere match kigize nka occasion nete menshi match muri make ari gol.
Umugwi wa Aigle Noir hoho bavuga ko habuze amahigwe Emenzo habonayo umenyereza amenyesha kwihiganwa ritararangira bagiye kubandanya bategura izindi nkino ziri imbere.
Twategereza guhezi match mu gice cya mbere mugabo wabonye ko twarasama kazo 5-6 mbere gori twenyene baronsimwe ku munota wa nyuma baratsinza nama no musi turatakaje match bo hari izindi match zisigaye 5 tuzobana twitegura tokina na akira atakara tuzobana tugwana gushika ku munota wa nyuma.
Mu zindi nkino zabaye kuri no w'Imana Atletico Academy yatsinze Flambeau du Centre bizindo bitatu kuri kimwe. Message Ngozi ku kibuga cyayo yatsinze Royal FC y'Imurambi bizindo bibiri ku busa. Rukinzo nayo itsinda umugwa Olympic Star w'Imuyinga ibitsindo bibiri kuri kimwe. Uwo mugwa igipolisi ucubona gufata ikibanza cya mbere vy'imfata kibanza. Muri basketball naho kuno w'Imana niho hari haramutse haba inkino zitanga uburenganzira bwo kuja mu rukino rwa nyuma. Kern yatsinze Rezipo bigoranye cyane ku minota 66 kuri 65 ku ntsinzi zibiri kuri imwe ucubona uburenganzira bwo kuzokina inkino za nyuma. Umenyereza wa Kern aramenyesha icyatumye batahukana insinzi.
Novuga yuko twaranforceje beaucoup plus la defense. Turako dukina defense idakomeye cyane ama turayiranforsa. Ni nacyo cyatumye tuduga kuri score tumaze kubahagarika. Ama atake yabo ama natwe tukadevelopa atake yacu neza. Tugarutse muri kafata ya kabiri twagarutse dushize ingufu nyinshi. Bica bituma bibagora tubobrija gufita amashuti ya kure hanyuma tubazana ahantu uko badasubira gupenetra cyane gose. Je interieur kuko niho bakomereye basaba interieur b'ingufu. Turababuze gukira je interieur tubobrija gusohoka kina amashuti navyo byaciye bibagora gato nubwo vers la fin bice bisura bikabakundira.
Mu rukino nago rwahuza Urunani na Dinamo ntigwashoboye kurangira kuko abakunzi b'Urunani binjiye mu kibuga abakinyi nabo banka gusubira gukina mu gihe iyo migwi yose yanganya amanota 61 ku yandi hasigaye iminota idashika 2. Abakinyi b'Urunani bakabagiriza abamenyereza guhengama byarangiye insinzi hawe Dinamo. Oscar Baransita ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe rya basketball Bujumbura arasigura igituma insinzi hawe Dinamo kandi urukeno utaheze.
Igihe abarubitre bahamagaye imigwi ngurisure mu kibuga hagira umugwi utaza ahoye abarubitre bacagira raporo nijya mwabonye ekipe Urunani taje mu kibuga yaciye iperida ubwo rukino.
Mwamenya ko inkino za nyuma hagati ya Dinamo na Kern zizotangura ku munsi wa gatandatu za uzoramuka aronse insinzi zitatu muri zitanu zitekanijwe azotahukana igikombe cha playoffs. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakoze. Reka ya sport duce tuyabandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda na Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude Munyandinda we atubwira ibyamenyesha makuru bo mu Rwanda bibuka abagenzi babo bazize genocide yakorewe abatutsi mu 1994.
Muri gahunda yo kwibuka abakoraga umwuga w'itangazamakuru bahitanywe na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994, itangazamakuru rya siporo rikunze kugaruka kuri Viateur Kalinda wari waramamaye mu biganiro by'urubuga rw'imikino ndetse no mu gutangaza umupira w'amaguru ku kibuga.
Iminota 8 n'amasegonda 50 kimwe ku busa ndanda kwa Jamal, umupira urengejwe na Justin Niriya Rudasingwa wa Mukura kuri koroneri. Ubusante iratsindiganisha mukimi ururaria i Remera naho Mukura ikaganisha i Kanombe. Umupira arawurengeje wo mu kabiri ba Mukura ugiye kunagwa na Vita. Vita aracyashaka kuhanagira afite iminota 9 n'amasegonda 26. Ni kimwe ku busa Jamali arajomba.
Karinda wishwe mu mpera z'ukwezi kwa kane 1994 yari azwiho ubunyamwuga mu itangazamakuru rya siporo. Ijwi rye riyunguruye ryatumaga abakunzi ba radiyo batarambirwa kumwumva mu gihe yabaga arimo atangaza umupira ho transmission en direct. Yatangaga ishusho nyakuri y'ibirimo kubera ku kibuga, urugero amabara y'imyenda ya buri kipe, icyerekezo cy'amazamu, umunota umukino ugezeho n'ibindi. Viateur Kalinda yari afite ubuhanga bwo kugendana n'umupira umukinnyi ku mukinnyi, igikorwa ku gikorwa.
Usubijwe kwa Danda
Umurage Viateur Kalinda yasigiye abakunzi b'imikino ni igitabo yanditse cyitwa Rwanyeganyeze, dusangamo inyunguramagambo yihimbiye ku giti cye mu mukino w'umupira w'amaguru. Mu magambo dukesha Viateur Kalinda harimo urubuga rw'amahina, kunobagiza, umurongo wa gatanu, kwamurura inyoni n'ayandi. Uyu munyamakuru kandi niwe wadukanye izina ryitwa Imana y'ibitego, akabyiniriro bakundaga kwita umukinnyi Yakaremye Badru wakinaga mu b'imbere mu ikipe ya Panther Noir yari y'abasirikare b'u Rwanda. Viateur Kalinda yavutse mu mwaka wa 1953, avukira ahahoze ari muri komini Rutare, prefeture ya Byumba, muri iki gihe ni mu karere ka Gicumbi. Yize amashuri yisumbuye mu iseminari ntoya yo ku Rwesero, amashuri makuru ayiga mu iseminari nkuru ya Nyakibanda muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, no mu ishuri rikuru gatolika ry'inderabarezi ry'Inkumba mu Ruhengeri. Kalinda yakurikiranye kandi amahugurwa y'ibyerekeranye na televiziyo mu Bubiligi. Yari umukozi wa ofisi y'amatangazo ya leta Orenfor mu ishami ry'imikino, ariko mbere gato ya genocide yakorewe abatutsi yari yarahawe inshingano zo guhagararira ibiro by'akarere bya Orenfor i Byumba. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, akaba ari no ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru vyacu vya mbere vyo kuri no wa mbere. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri micro mari kumwe na Joie Diane ni nahazwe Facile Gebehu yegeranije amajwi y'ibiganiro twateguye twongera tubashikiriza turi muhirira mu ntumbero yo gukumirikiza cha virusi ya corona nawe nyene yakenuye. Mukanya tuca tubandaniriza ku ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gahunda yo gukaza umutekano ku mbibi zayo, ariko bitabuza ko abifuza gusaba ubuhungiro muri iki gihugu bakoresheje imipaka ya Amerika bazakirwa neza. Mu kiganiro aheruka guha itangazamakuru, Anton Blinken, ministri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, yavuze ko bagiye guhagurukira icyo kibazo hakoreshwa inzira zitandukanye. Yagize ati, icya mbere ni uko tugomba gushakira umuti ikibazo gituma abantu bahunga ibihugu byabo. Benshi ni abaturuka mu bihugu bya Guatemala, Honduras na El Salvador.
And that means working with those countries, working with Mexico, to over time deal with some of the drivers of migration.
Ni ukuvuga ko tugomba gukorana n'ibyo bihugu ndetse na Mexique, tukarebera hamwe impamvu zituma bava mu bihugu byabo. Muri ibyo bibazo harimo umutekano muke, amahirwe make mu buzima, ruswa n'ibindi bituma abantu bafata icyemezo gikomeye cyo guta ibyabo bagafata inzira igoye berekeza mu gihugu batazi niba kizabemerera kukinjiramo. Ministri Blinken asanga umuti w'iki kibazo ari uguha abana amahirwe n'icyizere no kubategurira ejo heza mu bihugu bakomokamo. Ikindi ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gushyiraho uburyo bushya bworohereza abifuza gusaba ubuhungiro muri Amerika. Ibi birimo kongera gusubukura kwakira ubusabe bw'abasaba ubuhungiro muri Amerika bavuye mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo no hagati. Ministri Blinken avuga kandi ko bashobora no gutangiza uburyo bwo kujya basuzuma ubusabe bw'abifuza guhungira muri Amerika mu bihugu byabo. Mu gihe ibyo bitaratangizwa, yabaye asabye abimukira gutegereza.
Now is not the time to try to come to the United States if you're in the migrant protection protocol program and you're in.
Uyu siwo mwanya wo gufata urugendo werekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba usanzwe waratanze ubusabe bwawe, ubwo busabe buracyakurikiranwa kandi hari amahirwe ko bizakunda. Ku bataratanze ubusabe, iki si cyo gihe cyo gufata urwo rugendo rugoye kandi ruvunanye, kuko utazemererwa kwinjira muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite intego yo gukomeza kunoza politiki y'abimukira no kuvana mu nzira bimwe mu bibazo bituma abantu bava mu bihugu byabo bahereye muri ibyo bindi.
Iyo yari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202 4491 93 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.